VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 3 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mu mugenzi wacu Aloise Bigirimana aduciye ku mayange yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Aloise.
Bakoze Freddy, mu Burundi abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri bagize imyerekano imbere y'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya I Bujumbura mu Burundi. Bari barongowe n'umusore yitwa Jean-Luc Ndikumwe nayo, ari nawe yari yatanguje mu ndwi heze imyerekano imbere y'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu. Dukurikirane Jean-Luc Ndikumwe nayo aravuga icatumye batunganya iyo myerekano. Yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Turabandanya kugira ubwa mbere hoho twerekana umubabaro nk'uko twame tubivuga wari keremenhanya gira Paulo yiswe yuko ari yabahinga ifatiye ku banyepolitike b'ibinyoma bashira inyungu imbere. Tuje kugira ubunaho ahaye imbere y'umwe bwa Buraya kugira tuyamirize irya komisiyo y'ugutohoza, kubera nayo nyene turabona ko ifise ico novuga nti ni agenda itaboneka ishoboka gukoregwamo.
Ariko jarike naho vuga ko ari ibinyoma nko mu byo bavuga bavuga bati tuboza gutohoza ku mabiri yakozwe nk'abantu banyurujwe. Mbe ni igipolisi cyavuze ko hari abapolisi bagera 9 kuva mu mwaka w'2015 banyurujwe, none izo ntumva ko harimo ukuri boza kuraba abo bantu bagatohoza.
Reka twebwe ntitwayiyamiriza mu isanzwe balance kutwumviriza kugira tutange umuco. Turabisaba kenshi kenshi kugira tutange umuco tubere kukuri nyabuna, kuko bavuga bati harimo iho nyabwoko cy'abatutsi iho nyabwoko kongaha mu Burundi abarundi babanye mu tandukana. Rero turabona iryo shaka ico gituma batashatse kutwumviriza nk'abarundi kugira tubaho mu muco, cyo ituma natwe tubikeka yuko bashobora gukorera ku binyoma nk'uko bamye babikorera. Iyo sentare mpuzamakungu ntije nguje guca imanza zananiranye, ije kugira nyabuna yobetse itemu icire imanza abategetsi twitoreye b'igihugu.
Yari Jean-Luc Ndikumwe nayo aravuga icyatumye atunganya imyerekano kuri uyu munsi wa mbere. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Mu Burundi kandi inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa mbere yatanguye ibikorwa byayo byo mu kwezi kw'icumi. Kimwe mu byasabwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ni uko leta y'u Burundi yorungikira vuba urwo rwego rukurikirana ibikorwa bya leta, integuro y'itegeko isubiramwo amafaranga leta ikoresha. Idonido ni mu bindi biganiro bikurikira.
Urakoze Aloise kuri iyo ncamake yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka kazi na muntu ku munsi wa gatanu yarafashe icyemezo cyo kugena umurwi ujejwe gutohoza iryozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Userukira Leta Zunze za Amerika muri ako kanama, Ambassador Keith Harper yaranditse ku kibanza Twitter avuga ko Leta Zunze za Amerika zakiye neza iyo ngingo ikomeye yo gushyiraho bidatevye umurwi ujejwe itohozwa ku Burundi. Akaba kandi yavuze ku gihe cageze cuko ubwicanyi bubera mu Burundi buhagarara. Twokwibutsa ko umurwi w'abahinga batatu batohoje ubwicanyi bwabereye mu Burundi aribo bari basavye ku inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano igena umurwi wotohoza ubwicanyi bwabereye mu Burundi. Uburundi bwaraneguye ico cemezo nkuko bwari bwaneguye raporo y'umurwi wahinga batatu bishira hamwe mpuzamakungu. Reka tubumvishe ivyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba mu ndwi heze mu kiganiro ca mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Tuze ni subwa mbere hari ivyegeranyo bindi vyagize gusohoka ico witwa Zad Al Hussein nabo nyene akaba yari intumwa idasanzwe iserukira myanga mukuru mu by'agati y'akazi na muntu yasohoye byasa kujya nyene urudome kurundi. Uwo mugwe rwa gusa uwo mugwe rero nyene ukora uza ufise intumbero nyene ni igihugu cy'u Burundi cosubira mu minwe y'abasirikare mvamakungu, kuko na yangingo 23 yasohoka yazivuga ivyo ibonye leta y'u Burundi yananiranye yanze ugambere bari bakishije ku 5000 yoza bakinjije mu nama nkuru y'ishyirahamwe ya Afrika biranka batireka turaba amayeri yuko bazi tugira 2028 duce tuzanana n'abaza bazananye bafise ngo kubararira bakwire icyo umuntu yo kwite batayo ku muntu hari usanga bose nge bagomba gushika hafi 5000 abarundi twararahiye leta irarahira bagomba tubabwiye yuko biriya byashikiye bajya bene bacu b'abarundi bazimbutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungu ubwo badatwaye ishyano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzojya gute bihagariye ngaho oya ntibihagariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabarazikorwa kurya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko Rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo n'ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo iganye ejo bavuga ati reka abantu bavukana bashaminaniye tugire icyo dukoze n'icyemezo kiza kiyongera muri dusanga n'icyerekanyo yuko tubaye niwe nama
ku munsi wa gatandatu naho amashyirahamwe adaharanira igicaro vya politike ku bihashika ku 600 yatunganije imyerekano yo kumurwa mukuru Bujumbura yo kuyamiriza icegeranyo iherutse gusohorwa n'abahinga bigenga mu vyagateka kazi na muntu ayo mashyirahamwe yari yamirije kandi ingingo igisata cabonekije ijwi yagateka kazi na muntu yo kurungika umurwi wogira amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva hadutse imbyane za politike mu mwaka 2015 reka kandi twumve ze inkuru ya mugenzi wacu Eloge wika neza kuri iyo myerekano
abari mu myerekano bahuriye mu kibanza citiriwe kwikukira ko Burundi kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura hari kare mu gatondo bari bagizwe n'abakiri bato abakenyezi n'abagabo hamwe mbere n'abantu bahumuye imbere yabo hari hatamaje afisi vyandiko vyiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu bijanye n'agateka kazi na muntu n'ingingo zose ryoshira hamwe ryafatiye Burundi bihereje barabara ryitiriwe Chaussée Peuple mu Burundi bakatira muri Avenue de l'Université imbere yo kubandanya muri Boulevard de l'Iprona bashitse muri iryo baciye bakatira hari cicaro c'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu ni muri zone ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura bahageza akayagwa karayaga abasirikare bacungera ivyo biro bari batonze kugira ngo ntihagire uwegera uruhome n'umuryango wo ku rwinjiriro abapolisi bariko bacungera imyerekano nabo nyene bahavuye bafasha kugira ngo abari mu myerekano bagume mu ibarabara ijambo nyamukuru ryashikijwe na Menedore Nibaruta icegera c'urongo y'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi
hariho abitirira amashirahamwe bakavuga yuko adakiranira ibyicaro vya politiki ariko arukwanguha nyabuna bakiranira ibyicaro vya politiki mbere bakabikiranira nabi mu kugomba kwica abene Burundi abo rero sabari ngaha banyakubahwa mudakiranira ibyicaro vya politiki sindabatumye kugenda munikane muri politiki igihugu kidafise amahoro ishyirahamwe ryawe ntugira aho ukorera ishyirahamwe ryawe nimba ari iryo gutera ibitoki cyangwa iryo gutera ibitunguru ntushobora konka aho ubikorera hatari amahoro n'umutekano
mu bari baje mu myerekano harimo n'abatwara cyangwa abaserukira amadini n'amashengero
data ugomba kukugwanya nawe uzomugwanya ugwanya igihugu cy'u Burundi uzugwane nawe mwami itsinzi ni yawe uzubandanye bikora nk'ukurima data uzigame u Burundi n'abarundi n'abarundi kazi mwizi na rya Yesu ishengero ryawe ntirivisa aho ugikorera ta mahoro ariko duhamagaya mahoro ava kuri wewe atavuye ku bazungu cyangwa abirabure ariko ya mahoro atangwa nawe mwami ya masezerano watuvuka ko acashika data ikigihugu chawe abazungu baze bagihumbire abakivuga nawe bazokivuge neza
nabajijwe mu waje muri iyo myerekano kwatakarenganya bibonamwo kubona harabandi bo mashira hamwe yigenga mu mwaka wa 2015 batumye ku imyerekano ariko inzego z'umutekano zikayiburizamo Jehaha Hakizimana twari shira hamwe Forcon F yanishuye bikurikira
kuvuga ko aba batunganije imyerekano bwa mbere barenganijwe naza ko bataciye mu mategeko nkuko ahubwo bari afite izindi nyungu za politiki ariko barahiga ariko twebwe n'amashami yigenga ataruhande na rumwe dukeneye guhengamira ko leta ikoze ibi twabivuga opozisi ikoze ibi turabivuga ni ni raporo twahagurutse kugira twiyamirize twese hamwe
mu vyabari mu myerekano biyamirije harimo n'ingingo y'igisata ca ONU kijeje wateye akazi na muntu cafashe kuri uyu wa gatanu i Geneva mu Swiss yongingi saba ko hoza umugwi wigenga wakora amatohoza mu kiringo c'umwaka kumabi yakozwe mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politiki mu Burundi. Terence Ntayiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, nawe nyene yari muri iyo myerekano, asigura ko iyo ngingo ata Burundi yotera ubwoba.
Ibihugu byarakoranye ishami 70 byarahariye iminsi hafi itatu ntibyumvikana bihava bigira amatora. Bigize amatora ni ibihugu bitarenga 19 byayemeje ibishika 71 byigiye iruhande biti ishwida ibyo bintu twiheje raporo n'izo bintu n'andicyo tubivuze ko n'ibintu byavuze biti nibishoboka no kurenganya Abarundi aha mu ivyo bihakaba arimo ibihugu rutura bibiri Ubushinwa no Burusiya. Iyo ngiko naba bayitoye izogira ingo ari nkize yahe niba police yagira imijyana 18 bari batoye naho bavuga bati katwikishe mu nama nkuru ya ONU barabikora mugabo mwibuke yuko muri izo bihugu ngo byavuze biti ntibishoboka harimo ibihugu bibiri rutura bityo bita droit de veto ijambo rya nyuma naba cyo bakivuga ati ntibishoboka twagomba guhuza Abarundi rero yuko ivyo bintu bakoze tutavyemera kuko bifatiye kuri raporo y'ibinyoma ivyo binyoma ahubwo n'ibimanze bihakanwe hanyuma tuvugane kuri ushana none kugira ngo ibintu bigende mu Burundi.
Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze leta yari yahamagaje imyiyerekano mu makomine yose y'u Burundi. Iyo myiyerekano yitabwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jeje wagati y'akazi na muntu n'ibibazo by'akazi Tom Malinowski abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, yasabye abategetsi b'u Burundi kutagoza ibintu, yibutsa ko ata mwanya wo gutakaza ukiriho. Eroje buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iyo yari inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaduteguriye ku munsi wa gatandatu. Uyu munsi rero twatumiye abashingantahe batatu, turi kumwe na Ponsien Ndayishimiye akaba ari umuvugizi umugambi w'Iprona, tukaba turi kumwe na Dr Jean Minani akaba arongoye Runani Senarede, turi kumwe kandi na Emmanuel Bamenyekane akaba ari mu Burundi akurikiye na politike ari mu mugambi uri ku butegetsi. Mwiriwe neza abashingantahe mwese.
Mwiriwe neza.
Murumvise imyerekano yabaye ikandi cyemezo cyafashwe. Nashaka dutangure kuri we mushingantahe Dr Jean Minani, mutubwire iyo ngingo yo gusaba ko hotunganywa umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu utohoza ubwicanyi n'icyoza ry'agateka kazi na muntu mu Burundi, muyivuga ko iki?
Nejo ndabivuga ko nuko nahugambe na mbere mbanze ndamutse abarimo batwumviriza mbere ko ndababwira ico ndabyumvira ko icyo ndabivuga ko nuko iyo ngingo twebwe yatunezereje twebwe twanse twahaguruka tukanka ko amategeko y'igihugu ahanywangwa ufatiye ku ibizwa nshingiro no ku masezerano ya Arusha, tukanka ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kandi tugashaho tukakigwanya. Bazumvise neza kuko raporo yatanzwe n'abahinga batatu ba ONU yavuze koko ibyo twaho kwama turimo turavuga biriko biraba, yavuze ukuri gushira habona. Hanyuma rero nabo bagize urwego rwo guharanira agateka kazi na muntu nabo nyene barabyiga basanga raporo niyo niho bashinga.
Leta y'u Burundi, Dr Binani, Leta y'u Burundi hamwe n'abarundi batari bake bagize imyerekano bavuga ko iyo raporo ari ibinyoma itafise idashingiye ku kuri, bavuga ko ari raporo ya politike. Aho bavuga ko iki mu kanya gato?
Aho rero abari mu barayiharira bose bavuga ngo siyo nibemere hazi indi komisiyo ihinyuza we bagubesheye ucuva ngo barambeshe ntagira abandi bantu baza kugira ngo bahinyuze icizi iyo bakubesheye ucuwemera hakaza abantu baza guhinyuza bakemeza ko ari byo cyangwa ko atari byo.
Aho ntimuvuga rumwe
na ntihagiye n'umwe aza wumva sese ukuri kumenyekana gute
Dr Minane? Aho ntimuvuga rumwe n'abarundi isinzi bagize imyerekano yo kwiyamiriza abo barundi mwabwiriye? Dr Minane, ndumva telefone itameze neza, reka tubanze tubaze n'umushingantahe Emmanuel Bamenyekane. Iyo raporo mwebwe ka iyo ngingo yafashwe ku munsi wa gatanu muyivuga ko iki mu kanya gato? Muze murampa amajambo magufi magufi.
Ego me murakoze kumpereza ijambo, nanjye nkaba ntanguye kuramutsa abariko baratwumviriza twe bose. Icyo nabivuga ko nuko nk'umurundi ari mu Burundi kandi yagumye mu Burundi kuva ibibazo bitangura mu Burundi nuko tutamwegereje na gatoyi n'ukugenye n'ubu afashwe kubera yuko itifunze ibiriko biraba mu Burundi nabyo yafatiye ku Burundi kugenye igihugu cyagumye kirwanira umutekano na demokrasi turaze Uburundi bwaje buva kuva bwikukira harabaye ibihe byinshi bikomeye hano mu Burundi ubwo tutigeze tubona ayo makungu akorana kugira afate ingingo nk'izo dushaka kugira mankete mu Burundi bigasigura ko rero twebwe cyo kimwe n'abarundi b'isinzi bama bariko bariyerekana hano imbere y'amakungu tutanegeje na gato kandi tutashimye kubona iyo ngingo yafashwe kubera irimo amahirwe menshi ubona ko ari ingingo yafashwe ku mva za politiki atari ingingo yafashwe kubera yuko akateka kazi na muntu kariho karatotezwa hano mu Burundi
ego mereka
rero kubona amakungu yabigenze gutyo atabagize n'abategetsi bitewe n'abanyagihugu bashobora
ego reka duhe n'ijambo Poncien Ndayishimiye mwebwe ku ruhande rwanyu n'umugambwe murimwo mwakiriye gute iyo ngingo yafashwe ku munsi wa 5 yuko hogenwa umurwi uja gutohoza ubwicanyi bwabereye mu Burundi kuva intambara canke kuva akajagari ka politiki gatanguye mu mwaka uheze.
Murakoze ku mpijambo nagira ngo mbanze ndamutse abariko baratwumviriza mu mugambi wa desigana itona rero iyo ngingo yo gushiraho umugwi wo gutohoza ibyerekeye akazi na muntu kufatubye muri zingorane mu mugambi y'itona iyo ngingo twe nituyanka kuko Uburundi ntaco bufise buhisha kuko ibyabaye cyane biriko biraba biba ku mugaragaro rero nta gihugu na kimwe cyo ku isi cyovuga yuko cyokwanka ko agateka akazi na muntu ugakurikizwa muri icyo gihugu kubere tuvuga tuti iyo ngo ni nziza abahinga nibaze batohoze mugabo ariko kandi bagerageze baje inama na leta bakorana na leta iri ngaha mu Burundi kuko ni leta yemewe n'ishyirahamwe mpuzamahanga.
Muvuga iki kuri raporo yashikirijwe na mu rwego rw'abahinga batatu kuko leta y'u Burundi yavuze ko ekana biprona umengo yari yamirije iyo ngingo yavuze ko iyo raporo yabaye raporo ya politike umwe mwayibonye gute?
Twebwe iyo raporo yashikirijwe n'umugabo wa mbere twarayibonye twaraciye hirya no hino abadasigana baragize icyo bayivuga ko nuko iyo raporo bwa mbere namwe nagomba kuvuga yuko umugabo w'adasigana ikorona nta myerekano uriko urajamwo kuko umugambwe wacu n'umugambwe w'ubumwe n'umugambwe uri mu Barundi bose ariko rero waragize icyo ushikiriza kuri iyo raporo
mukitwibutse
kuko mu mugambwe w'ikorona twabonye ko
mukitwibutse ehe duga ku ijambo
mu mugambwe y'ikona twaragize rico tubivuze ko nivyo nagira ngo ndabashikirize nuko mu mugambwe y'ikona iyo raporo twarekiye ajya no hino turaheza turasanga ko ari raporo hariho kumbure ibyo itashitse ko kumbure ari abantu itumvirije ko bitumvirije bose rero tugasanga muri iyo raporo ko hariho ivyo yoba itashitse ko turavuga kandi ko muri iyo raporo harimo bimwe bimwe kumbure barenze urugero n'ibyo bibiri twashoboye gutora amahinyu naye handi ho harimo harimo byiza harimo ibibi.
Murakoze Dr. Minani imbere yuko telefone yanka twako tubabaza ko muri ko muvuga ibiteye kubiri n'abarundi isinzi biyamirije ivyo vyemezo n'iyo raporo mukanya gato umunota umwe
bege yuraba abarundi bagiye bakanka ikinigo cha gatatu kubyo bangana kandi barimo baradukubagura ko mutavuze ko abarundi sinzi bavyanse abarundi sinzi iyo habaye 5000 uko babivuze 5000 nivyo biri mu Burundi hari abarundi benshi benshi bashaka kuza gushigikira iyo raporo batinya kuja mu barabara kuko bazi neza yuko abapolisi bashabiriramo abapolisi bashabiriramo bakabica rero yo ntuvuye ngo nabarundi sinze kuri twebwe tubona ko abarundi benshi bwa mbere na mbere barashigikira iyo raporo abarundi benshi cyane bashigikira raporo iyo akora gutoraho iyo raporo bo cyayitora kuko n'ukuri kurimo kuraba twebwe cyo tuvuga tuti abo barimo baravuga yuko iyo raporo yoba ari raporo politike yoba yararenganije nibareke iyo komisiyo ize itohoze neza ivuga iti ibyo twabonye twasanze ari byo mu mirapo ibintu byo twasanze atari byo ariko bayireke ikore ariko woba uvuga ati narinjiranywe cyangwa ndagowe abarundi rwaratera induti turagowe ukanka abantu bazahugufasha gutuhuza ikibi kirimo kiraba mu Burundi niyo ntabwo babona ko barundi barimo barapfa abantu bo baravuga ntibazi ko hari abarundi barimo barapfa igihe cyose isinzi z'abarundi ntibabona ko abarundi benshi bahunze ibihumbi amajana ngahe abantu bose ntibashobora kwibaza ati niki abahungishije niki kibandanye kibahungisha ni ukubera iki abantu bose baguma bavuga Burundi Burundi bugwa buvugwa buguma buvugwa no kubagambane
ego
kuza kuvuga ngo nayo ko ndeha gato nayo kugira ngo turiyamirije mwarabonye kujyo biyamirije gihe cyose abaye ikintu ngo baje mu ibarabara agenda bangahe urazi sinzi y'abarundi imiliyoni z'abarundi ziri mu Burundi agenda bangahe
ego me reka mumpinisho ngufingufi turi batatu mushyana minani mumpinisho ngufingufi turatwoha akaryo abarikora twumviriza
u Rwanda bayamije ububirigi bayamije ubufaransa bariyamirije New Africaine bariyamirije n'abantu ngo ba Samantha Power bariyamirije Amerika none bagiye kwiyamiriza isi yose bazoyishobora
tubibutse n'icyo twese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywa wa radio ijwi rya Amerika Yves muri Beneza Steve ego duka kwijambo mufite ikibazo cy'umviro
nagomba be hari umuntu uri arimo nga
duga kwijambo ufite ikibazo cyanye cyumviro unyarutse cyane gwose tariho benshi turindiriye
nagomba kubabaza ku cyerekeye icyo cy'imyerekano iriko bavuga yuko bariko baragira mbega tusubije amaso inyuma gatoyi ko numva ngo abapolisi bari babacungereye umutekano by'ukuri mugabo hama nkaba mbona iyo hayi haraba imyerekano yabo uhura batari mu bwambwe uri ku butegetsi aba mpambara umengo nta cyungego nkuko aho ntabwo babona yuko bazamfata bako bari henda nagomba baze bararaba barabe icyo bokora kugira ngo umwumvikano ugaruke mu gihugu nibereke abanyagihugu yuko bagifite isimiti w'urukundo bakorane neza apana ku kuba bagira abo batoroheje hama nabo none niyo bigyorohereza batoroheje abo bariko baratwara naho nyene nta tuzaba turiko turaje naho tuzaba turiko turaba
egome
ku rutonde
urakoze Steve reka duhe ijambo umushya ntahe bamenyekane Emmanuel agiri cyavuze ku cimuro cha Steve duga ku ijambo kanya gato
murantu nga ntabwo numvise neza ikibazo kugena cyo cyagiye ko communication n'ibyo nabi
ego nivyo mikara neza ariko mushya nta Steve ariko avuga ko bakwiye kuraba ukuntu boje hamwe yakumvikana bose atanu umwe aruhijwe mu mirwi yose haba batavuga rumwe na leta canke abavuga rumwe na leta duga kwijamba
agende bavuga ko abarundi bamye arabantu baganira kandi bagashira hamwe ariko ikibazo nibaza ko cama kiri muri bino bire turimo cyane cyane nuko abarundi bakiri kubaganira bonyine hariho abantu babaje inyuma ukabyusanga bariko barakokeza kugira tubandanye kijyana yuko cyaba kibazo cy'agace abarundi nta kibazo na kimwe twagize mugabo amahanga aho kuza kudufasha yagumye adu niwe bita mu gifaransa tuwe aroro negatifu kuko abarundi muri twebwe nta kibazo dufite hagati yacu ibibazo byose turaza kubyigira hamwe kandi tukabitorera n'ibisho byibereye tutarinze kuzanamo abanyamahanga
urakoze mushyana Emmanuel reka tubaze n'umushyana Eponsi kuvyo muheje gushikiriza abarundi bonyene bashaka kumvikana yaba abanyamahanga batavyisukamwo ngo bateranye aho muhavuga kwiki mushyana Eponsi ndashimi
ico ndavuga ko nuko abaru inyishu y'ibibazo abarundi bafise izova hagati y'abarundi bonyene no kuvuga yuko izindyane ziri mu gihugu kuva Burundi bwikukira inyishu mugamo dasigana ifaranga twa tuvuga tuti inyisho n'ibiganiro inyisho no kujina maningingo ama abarundi bo nyine bagatora umuti kumbure abanyamahanga boza nk'abashinga ntaye baje hagati gusa batwuguriza n'ahandi ho inyisho na barundi bo nyine kandi inyisho zova mu kuganira inyisho zova mu kujina maningingo
Dr. Jean Minani ba leta y'Uburundi yakunda kuvuga ko nkuko n'umushinga ntahe Emmanuel bamenyekana bivuze ko abatavuga rumwe na leta bo wabumviriza cyane cyane cyanki bashaka ko amahanga ariyo kimura ibibazo by'abarundi aho muvuga ko iki mwanya muta
sibwo bwa mbere jewe nza kuganira kandi hari hagoye kurusha twaraganiriye twebwe twamadushira imbere muri senarede imbere ibiganiro bambe na mbere yo leta yoyo nabo sanwe bavuga ngo dushire imbere ibiganiro murazi neza ko badashaka kuja mu biganiro haciye umwaka wose ibiganiro byuguruwe ariko ntibashaka ibiganiro ariko rero n'ubu ibiganiro nibyo bizoheza ingorane z'Uburundi ngo mu gihe bavuze ati hariho ikintu gisa n'ubwicanyi bomerabunwa n'ubwicanyi ndengamategeko y'igihugu kubera iki icyo gihugu cyo kwizigitira kikavuga ngo nta buhari nibareke baze ntacu duhisha nibatacu bahisha berekane abo bantu baze barabe koko bikurisha bu niba bavuga bati hariho ubwicanyi
ariko Dr. Minani hariho n'abavuga ku ibiganiro
nyumviriza
munjiremo akanya gato Dr.
Noneho rero biraboneka oya nyumviriza noneho rero biraboneka ko habaye ihohoterwa ry'abantu benshi cyane habaye ugupfunyapfunya n'ukwicara ku gatera kazina muntu birenze urugero ibyo bicumuro rero ntibiba bikiri ibicumuro by'igihugu gusa kuko baratinya kw'ejo ho kwaduka kandi kabi kakabaye mu bihugu nk'u Rwanda n'ibindi bihugu byabaye nka Israeli
Dr. Minani mu kanya gato ku munota umwe cyane
reke rero umwe wese niyaba yibaza abo bose ngo baravuga bati ntacabaye ntakibi cabaye ntacakingana gusa cabaye niba reka abo bantu baze barabe
amasegonda 33 kuri ibyo biganira Dr. Minani Dr. Minani munyumvirize gatoya
na Emmanuel ntabivuge kuko nawe nyene igihe yari mu Burundi atarabayo cyangwa ukaza kumbwira ateganye mu ndondira basuda b'abanyafrika yepfo naje bandinde
Dr. Minani
biramaze kuba mu Burundi
ijambo rigwawe n'ubundi mugabo amasegonda 33 mutubwire hari abarundi benshi bavuga ko ivyo biganira abarundi bamenyereye ibiganiro amareta avuye mu biganiro imisi yose kandi ivyo biganiro ataco bivamwo ko bimarakanye gatoyi cyane gose mukaca musubira muri yanzira ya mbere cyo gusubira kugira ibiganiro mwagize ingorane abo mwabwira iki mukanye gatoyi cyane
sivyo na gatonyi barabonye ko leta yifata kibanza yavuye mu biganiro vya Arusha yatunganije ibikorwa neza kuko yarahejeje ingwano mu Burundi abarundi basubira mu matora harazituze haraza amahoro atari uko intwaro yacize ya CNDD-FDD kavyonona amahoro yari yabonetse
reka tubibutse nje twese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka duhe ijambo umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Andre mwiriwe neza
Niyo
mwafite kibazo mwafite cyumviro
Niyo n'icyumviro n'ashaka gushimira cyo cyagenye cy'ishyirahamwe yawe ni rero gatika ka muntu hama nkavuga nti by'ukuri icyo kiringo bashobora kuba batanga ibyo kurika ibyo ntumwa ni kirekire ku buryo ugiye kureba abarundi ukuntu bari kubaramirwa ifatwa ryabo baguma bafata abantu nta w'inyo bashobora kuba barengana biza bari gufata nk'amezi make ashoboka kugira ngo icyo gikorwa cyo kuda gutohoza ingorane ziko zira mu Burundi kugira ngo kimwe kandi ndasaba ko izo ntumwa za ibyo gatika ka muntu kugira ngo zikingize ku buryo zishobora gukora igikorwa cyazo sino badashoboye kuzana abacungira igikorwa cyabo ntikizoborohera hanyuma kwiyerekana imyiyerekano nikiraba nimyerekano y'inguvu harimo n'igitabwoba sinumva imyerekano muri make ijya n'umuntu ashobora kuba ashaka ariko iyo imyerekano yo kuwa gatandatu yaba
Andre murakoze mushya na Emmanuel Andre avuze ko ahubwo izo ntumwa zo kwihuta cyane guse akaba kandi avuze ko iyo myekano yabaye myekano y'ingufu Emmanuel muvuge iki kuvyo kwishikije na Andre
Nuko kama tuivuga twebwe ikibazo suko izo abantu bavuye hanze baza kuraba akagira na katika mu kagumaka kagenda neza mu Burundi cyangwa kagenda neza ikibazo dufite twebwe ubu nuko ariho bya bindi bita dekwadenegine umenga hariho mu Burundi abantu bafite agateka zina muntu n'abandi batagafite kubera icyabeneye ubitore umukuru w'igihugu atubyubahiriza kandi ibyo urumva ko bwa mbere biba kuva mu 1960 iminsi yose hatowe abantu bitorewe n'abenegihugu iyo bakabishe bashaka gucababurabuza kuva urumva ko abantu 1960 mu gihe cy'u 1960 bakura mu 1963 arije Dr. Minani arangije wenda kwimusubiriramo n'ubu mu 2005 kuvaho bitore abenegihugu bitore abategetsi babo biraboneka neza na neza ko hari abantu batanezerejwe kubona bakuvuye ku butegetsi aribo umenga Imana yari yarabuhaye aribo bateza gutwara abandi batarebwa kuguma bakorera rero iki tubabazi nuko utumenga turi muri ya eternel recommencement iminsi yose habaye amatora hari abantu bateza kuyanga iyo batabatoye hanyuma rero iyo agateka kazi na muntu kakaba tumberereye naho bakize umuntu yo kunganira bose kunganiriza bose ugatumenga isi iraguye izuba iragurutse iraguye ku isi inyaka karero kugira ngo ibiritire ibintu byo kuvuga
munyarutse mu kari gatoya ntihagire urenze umuntu umwe mushya na Emmanuel
nta resolution na cyonzi nibyo bifata kuri ibyo bintu ntama ntashyiramo umpuzamakungu ryaje ngo ryanke iteri ifate de mesure ibyo bashaka gufata ubu urazi abenegihugu birukanze mu gihugu hagati abandi barahungira muri Tanzania muri Congo inshuro 20 abo bavuga bahunze ubu kandi benshi bahunze kubera ko bateye ubwoba ata muntu ariko aramirukanga
ndasaba mukanya Emmanuel agira icyo avuze kuvyo mushikirije ariko nashaka kubanza guha ijambo umunywa wa radio ijwi rya Amerika Jean Paul muri Veneza Jean Paul muratwumva
yego ndabumva amahoro
amahoro ikibazo cy'imvuyiro mukanya gato
ugamene ngo mbaze ikintu kimwe
yego
ndega umuntu yavuze ibyo ashaka kuri telefone ko ndiko kesha amatelefone aba ari sekirize bivanye naho aba ari nashaka kumurondera cyane bakavuga icyo yabikoreje bintu
icyo ni kibazo tudashobora kwishyura ntituzi ubuhinga bukoreshwa n'abarya n'abariya ufite ikibazo ukibaze niba utinya kubaza icyo kibazo naho sinzi icyo no guhanura mugabo tugakwija mu kanya gatoya cyane
kugira ngo kubera birazi ko irete bigoye turi mu Burundi harya shaka gusanga imihanda yigira ngo cyakimo kwega ndetse n'abantu bashiko
urabaza ikibazo ntacyo baza
umva ikibazo nari mfite umva simba nk'ikibazo ariko nuko nta gihe ko bigitekereza
urakoze cyane rwose natwe ivyo ntavyo dushaka kukubwira reka duhe ijambo umushyana Poncien Ndayishimiye Emmanuel bamenyekana yavuze ko hariho ibintu bya sinzi ko mu deux poids deux mesures ibi ukuntu ibintu bidafatwa cyo kimwe yongera haravuga kandi n'ukuntu ruhande rumwe rwagwicwa nashaka mu gihe cyo muvuze ku byashikirijwe na umushyana he Emmanuel bamenyekana ikindi kintu yavuze ni uko mu Burundi igihe cyose hari amatora hacaza akajagari murashaka mucibwira ko mutubwire ikintu mwibaza ko cyo bagituma igihe cyose haje amatora mu Burundi haba akajagari
ahubwo reka mpere kuri ico nyene nuko uko tubibona nivyo kenshi nyuma y'amatora cyane cyane y'amatora hari imigambi myinshi nuko mu nyuma haca haza akajagari hariho bwa mbere na mbere mbere yuko amatora aba abatangura kuvuga yuko amatora atari kategurwa neza ko atogenda nabi ibintu bakatangura kuvyanka bitaranaba hama amatora heze ukajibona benshi baranse kwemera ibyavuye mu matora twarabibonye mu mirongo mu 2010 ubwo urabona hariho nabavuga batayo matora bavuga kana amatora yabaye bagahitamo kuja mu myerekano mu 1993 nize naho nyene amatora yabaye kandi agenda neza kandi yabaye agiyemo baremere byavuyemo mugabo nyene byakurikiranye murabona byacu bigenda nabi rero nibaza ko ingorana hiri nuko abarundi kumbure ingendo ya demokrasi yukwemera yukutora abaturongora no kwemera ivuye matora kumbure itarabajamo neza kuburyo kumbure arabagira bati none ko amatora baye twadutsinzwe tugiye gukumirwa kumbure bakagira ubwoba bakagira ingendo icanki iriya rero ningena abantu batakira kumwe izavuye matora barabye kumbure inyungu zabo I'm going to go to the house. Kandi nyine iyo komisiyo igatanga raporo yayo raporo iriho iri mu nyatsi yonze nirabitswe gusa ntigeze ishyirwa mu ngiro rero ku bwanje nitwoza turafata ngo kubera ngo 93 byagenze uku ngo kubera ko bagenze uku ngo kubera 65 byagenze ngo 61 byagenze uku ngo none ngo kubera iki ngo ubunaho weka
rero
natwofata ikintu cyose tukabifatiraho nyine kigeze
reka Dr. Jean Minani mbere yuko tuca kwa Gilbert mubwira icyo mwishyuye mu kanya gatoya cyane rwose umushyirantahe Emmanuel na Ponce bavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abanyapolitiki bo bakinisha nk'abanyagihugu babashyira mu kaga umwanya wose igihe cyose amatora aje ya umushyirantahe Ponce yavuze amatora abaye muri 2010 imigambwe ikayavamwo mu 2015 iyindi migambwe ikankuje mu matora ikahakana ivyavuye mu matora ikakaba ari nkuko bivuga ari kwitoraguza ari abanyapolitike ku nyungu zabo zonyene mu gihe ivyo bintu vyo babiri vyo mushikana Dr. Minani murafise umugambi gusaba abanyagihugu abanyapolitike bose baba baragize nk'ivyo bagasaba ikigongwe abanyagihugu
bamwe nashaka kubabwira ko ivyo byose bigira abantu batarumva demokarasi cyarico bugetwa rateguye amatora muri Frodebu hani moya teguye nari mu 2005 nta kajagari kabaye nyuma yaho amatora yahabaye yaremewe kandi watowe yaratwaye neza nta muntu umwe yamugoye nta n'umuntu yagiye mu ibarangwa yanjye amatora yateguwe nabi ku muntu ashaka ko ayiba taratangura abanyagihugu ataragiraho bashira misi yose yamava mu induru iva rero kujya amatora yateguwe nico gikagitanga kivamwo induru na rwaserera aho rero ikosa nabateguye amatora niwe ruririko kuko babashaka kuyategura ngo bayire cyangwa iyo batsinzwe bakanka kwemera aho intahe yashize nashaka cyane cyane kwishura ikibazo gikomeye Manuel yavuze ati hari abantu iyo batoye umuntu baca babyanka bakavuga ati dusubire bagomba byononekare none muri abo bantu ashaka kudushyiramo abantu barimo baravuga turimwo jewe noba ndimwo noba ndimwo rero se ngenda ku mana yoba arimwo ntibantunganye yoba arimwo domisiyo ndayize yoba arimwo icyo ni kinyoma na gato n'ugwitwazo icyo kibazo twarakivuze mu 2002 igihe twasozera amasezerano y'Arusha tukayasinyako twaratanze intumbero ku byo bintu bitohabaye umutegetsi yabaye mubi akaza kwica abantu akica abanyagihugu agatwara nabi ntihagire iterambere riba ni ngombwa abanyagihugu bama bashavuye baritunda ko yohaba
ibyo bishitse ariko ntibamutora
rero nta bwoko biraba numviriza nta bwoko biraba nta mugambwe biraba biraba ko umutegetsi yatwaye neza umutegetsi hari ubu yatwaye nabi biragaragara
mu bisanzwe
ubutegetsi yatwemera ko turi igihugu cya nyuma kandi yose gikenye none nta wabona yuko hari ubwicanyi ibyo rero ntihagire umuntu abishyiramo ubwoko ntihagire umuntu abishyiramo ubwoko ntihagire umuntu abishyiramo intara twese twemeze ko igihugu cyacu cy'u Burundi
Dr. Minani
harimo bwicanyi hariho gusubira inyuma nk'ibirenge
ivyo bintu
muzo ivyo rero abanyagihugu ni ngombwa barashobora gushavura ni nkuko twashavye twavuga tuti idushobora kwemera uguhe uguhonyanga amateko hoho bavyanse uguhonyanga rusha twatwemeranje twese twaravyanse
Abarundi bazonezerwa Dr. Minani igihe cyose azohari ingorane nk'izo igihe cyose izoba biciye mu matora reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka duhe ijambo Gilbert mwiriwe neza
Iriwe neza Thomas
Oya si Thomas ni Frederic duga ku ijambo ariko
Nagamba byo Dr. Minani
Yego
Hamwe abo batezwe gatya kazi na muntu boza mu Burundi inyungu boronka hamwe cumi atambira na leta y'u Burundi agahombo boronka boza ngaco cyo 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 bemera ko baza mu Burundi twari ku kiyi tudubye mu baraba turiyamirije
urakoze Gilbert reka duhe ijambo Dr. Minani mukanye gatoyi Dr. Minani sinze ndabaciramwo murabe isaha mugire umunota umwe Dr. Minani mwishuriki umushyana Gilbert Dr. Minani matwumva?
Ere ndabumva.
Mukanye gatoyi cyane ngose umunota umwe wishure Gilbert vyavuze ko mworo inyungu muzoronka nizihe mu gihe uyu murwi woza mu Burundi mu gihe uwo murwi woza leta izohombiki yaravuze ko abarundi bahagurutse batazokwemera uyu murwi. Mugira ico muvuze mukanye gatoyi cyane ngose umunota umwe.
Ubambe nawe nta barundi bahagurutse ngo bangu uwo murwi. Ico ni cyambere. Hari abantu bari muri mu mugambwe sende DFDD mbonera kure zirimo ziratera kagere kubera zizi ibyo byakoze ubwa kabiri haje uwo mugwi nuko ukuri kumenyekana ni byiza ko ukuri kumenyekana kuko hari nk'abantu bama bavuga ati iyo mu 2022 ntibyamenyekanye ko hari hakwiye kuza umugwi utohoza kandi bakabishimikako kandi ndabumva abandi nabo tumiye gucana gatatu harabaye amatuhuza ntiyemewe ntibayakurikiranye nubwo ndabyumva ubu rero ntushobora gupfukapfuka ku kintu abantu bose barimo batera induru bavuga ati turimo turahona abandi twarishwe abandi twara nicyo kizotuzanira inabi zo kumara umuzi mubi mu bana bacu twavyaye n'abuzukuru kugira ngo ibyo bintu bihabe ngo tuzogume tubyidoga ntihaze uwo mugutohoza abantu bamenye ukuri wakoze kibi
yego
ntari mu gahanga utakoze kibi yere ejo ntibazovuge ntibazokwita umwana wanje ngo so yakoze kibi niba ari jewe ntari nkubite mu gahanga niba ari Petero nkuru nziza cyangwa uwundi ntari mukurutse mu gahanga kandi ukuri nta muntu yankukuri umuntu
n'umurozi Ponsia ndayishimiye mukanya gatoyi cyane ngose munsi y'umunota umwe imbodera kure nizo zonyene ziriko ziyamiriza iyo raporo n'iyo murwe mukanya gato
zewe n'ukuri icyo kibazo numva kigoye kuko uri kurarabaje muri no myiyerekano ushaka kubona utimbonera kure canke nabaye funere canke n'abapfura cyane n'abafode ushaka n'abaki kuko nta Rwanda kusanga ruri kuri bo gusa ibyo bavuga ko biyagimiriza raporo mugabo kuvuga uti nimbonera kure canke n'abajerere canke n'ibyuma by'indege canke n'abaprodebu nukuri ibyo jewe zongora kwishyura ishuga zizongora kwishyura mumbabarire
urakoze reka tukibaze na Emmanuel amenyekane icyo kibazo imbonera kure nizo ziriko ziriyamiriza iyo raporo n'uyu murwa
biroroshye kucyishyura imbonera kure nicyo kimwe na tuwajene manda nicyo kimwe na nitwaje gusa kugira abatembagaze ubutegetsi buri mu gihugu kuko uraje ukugene abantu bamwe bagiye bazitwaramo kuva mu mezi 2005 dairensiye mbonaho nakaje kwishura Dr. Jean Minani yavuze ati bo bategeye amatora neza mu 2005 mugabo ntavuga n'intererano boba amakungu yabahaye icyo gihe wigereranije n'intererano umugambo wa cyufata ubutegetsi hagati y'2005 n'2010 yaronse intererano nyinshi yagiye mu byo bise sosiyete sivire yari yaje gutoteza ubutegetsi bwa 2012 donc ahubwo muri komunote internationale icyo twovuga neza no kwari mu logiki hariho abantu badashaka kuba twari Burundi n'abandi bifuza ko ari bo guma ku tegeko bishumuka mu dadogaru
ego me
or abantu komite nationale yibu yikiriza ko malheureusement sibo abemeje ubona ubifuza
ego me
naho kiba tunyamo kurusira
ego me
bonera ko barati bekera ari nge batabazana mu ntera amwe bagakaba kugiramo ni bya genocide kuko ibyo byose ari bintu byaranga abo bantu bamwe bicorewe n'abazungu kugira
abantu bakemba gaze bitegeke. Tubibutse shuti mwese ko muri kumubandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na bivugire muri we neza.
Mire.
Murafite kibazo murafite cyumviro duga kwijamo mu kanya gato.
Jeni cyumviro nagomba mvuge ku izo nteko bama ku digomba kuza mu Burundi. Halo?
Duga kwijambo unyarutse.
Ego abo bahinga bagomba kuza mu Burundi ahubwo barateze nibanyaruke kuko twebwe abanyagihugu turarushe kwera.
Urakoze bivugire Dr. Binani umunyagihugu bivugire asivuga ko izo nteko zari zikwiye kwihuta icyimbiro cyanyu amasegonda 30.
Twebwe inteko turazipfuza turaje abantu bariko barapfa kandi abo nimo barazanka ejo nibo bazisaba ejo nibo bamye bazisaba bavuga bati turimo turapfa igihe twari mu biganiro Arusha nibo bavuga bati ntihazi inteko zidufashe uno munsi bavuga bati ntizize kandi babona mabi ari mwarakogwa ntidushobora ku igihugu ntigishobora kuzopfa giteye imbere igihe hazoba hariho abantu banyagupfa n'abantu banyagukira kuko abarundi bose n'umwe ibyo byamoko byoheze igihe cyose umurundi yorya agahanga igihe hoba hariho iterambere rikwiye igihe hoba hariho ugutwagwa neza nta muntu n'umwe yoshobora kuvuga ibyo abahutu n'abatutsi n'abatwa biva kuri abo bantu aho gutwara ngo bakore igikorwa cyabo batorewe bacu bashaka kwitwaza abandi bakabagira ko ikiraro.
Dr. Minani umushya nahe Emmanuel Benyikana yavuze ko hariho ivyitwazo cane cane avuga umurwi murimwo avuga ko mu Burundi hari genocide bavuga ko itwaziye manda ivyo byose ngo ni ivyitwazo kubera mudashaka intwaro zivuye mu matora mu kanya gatoyi cane ngo amasegonda 30.
Emmanuel arazi ko abesha arabizi neza ko harimo arabesha sinzi nuko ugiye ahindutse kuko aravuga nka jewe icamuhinduye sindakizi mugabo kongreso bati hari yanakimbwire twahura nzokimubaza neza akinsigurire icyo nokubwira cyo nuko atanumwe ashaka amatora adashaka amatora nta numwe adashaka amatora muri twebwe ahubwo dushaka ko hoba amatora bakareka umuntu wese akitoza umwiderenjo atamuntu numwe amubuza atamuntu asani ugwaruka gwiwe ngo rufate ibipanga n'amahiri kugira ngo bimubuze ntihagire umuntu babuza ngo nuko kumbure yohava atsinda nakaba kabimuhora twe twifuza amatora narimwe twifuza amatora ubu mu Burundi abatayipfuza nabo bareka kuza kwitora n'ukwitoza
egome
bashaka kwitoza ndimwo arabizi neza
mushya nahe
bashaka kwitoza benshi barimwo twebwe tuvuga tuti ni habe amatohoza habe ibiganiro hanyuma iyo wanihere ibyo bintu byose bibuza ko amatora yaba
neza n'ivyo biganiro muzojamwe Dr. Minani bizowe ari vya nyuma ntuzosubira gutesha umwanya abarundi abanyapolitiki bose mwatwara mu biganiro bidahera sivyo
ubwambere na mbere ntabwo tutwara abarundi mu biganiro bidahera abarundi bashaka kuganira ahubwo yo bari
kajaga Mwanza
yo
Arusha abarundi bararushe Minani
reka duhe ijambo zose z'abarundi izimpunzi ziri hanze zose ntabwo ari abarundi
reka duhe ijambo ubundi bunywa nyuri radio ijwi rya Amerika ni set mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
bona risa cyumviro gatoyi
yego
cyane cyane cyari kibazo nagomba zo dukora rya Minani
yego
urabona twebwe mu Burundi kandi tugira ikibazo cyane bivanye n'ibiganiro bidahera ugasanga umuntu ariko aragira ibiganiro haze imyaka itanu ibindi biganiro kandi biraboneka yuko iyo ari hanze yama avuga nabi cyane kubera ko urabona yuko ariko aravuga ibiganiro
ije mushana ko nuze gutuku muri muri government babamara tubusabe yabari biganiro byo babikaba ibyanyu mugana nyo ibiganiro byo kugabura inyama ibiganiro kugira ngo abarundi twese turonka mahoro kubera ko urabona yuko kigo cy'urundi kiratekanye mugabo kubera ko wewe asabishije wowe avuga yuko mu burundi ata inzu ineye kuva makungu ziza kugira ngo wewe aronke icyicaro ibyo byicaro rero ariko bararondera twebwe ari uko igihugu kibaye nka Libya twe turabyasa ibaza yuko yotekereza agashyira umutima mu nda kugira ngo igihugu cyacu gitekane ahubwo nibaze tuba igihugu cyacu cy'u Burundi kandi wowe urabona yuko Burundi bumeze neza nawe uradio urabona yuko hameze neza ama kandi kabazi nagomba nabaza ikintu ashobora kuzokunguka u Burundi busigara umunyota ata muntu n'umwe yakiriye kubera ko urumva intego kumva amakungu zigira muri Libya abanyeshuri barahengwa uno munsi baje gusaba umusoro Abantu bari na wazi kunguka Burundi busigara umunyota atamuntu umwe akiriho
kibo cyanishari cy'umurakoze ni seti nta Burundi numwe ashaka kunezerwa Burundi bubaye umunyota aho nibaza ko mu renza
amaze kuvuga yuko Burundi atamahoro namba ariyo none wumva kandi abarundi ukaba ubona yuko
ikibazo cyenda
kwijyana turetse ako kagwikingurukizi kama kagurukira ku butegetsi katatsinza amatora bivanye nuko haba habaye ikibazo mu Burundi ugasanga bagurutse ku butegetsi abo nyine niyo baturiye niyo badufukanye mu nda nta bandi bantu
reka yishyura ikibazo mwabajije Dr. Binani hariho uburyo ko abanyapolitike bataje
ndindira
gatoyi
ndindira
gatoyi yego me ndindira gatoyi hari ikintu cyo tuma abanyapolitike baje muri ibyo biganiro hanyuma hakavamwo ibintu bitameze nk'ibibanza bica bigaburwa hagati y'abanyapolitike ibyo bintu byashoboka Dr. Minani
mwembe nashaka kumwishura nishure n'abarundi baba babyumvira ko atakibanza na kimwe ndaronka na kimwe ndajamwo ataruko natowe nta kibanza na kimwe jewe ndajamwo akibanza cyo muri leta ntatowe ukuvuga rero yo nabo mpangwa n'amatora none ico nashaka amatora meza ica kabiri nashaka mbwira abarundi bose bashaka kuja mu bibanza bya politiki boza kwitoza bagatorwa n'abanyagihugu hanyuma akaja muri ibyo bibanza bigeranije n'amajwi abanyagihugu babahaye ku byerekeye ibiganiro uwo muntu yanka ibiganiro ni Semahoko kuko iyo habaye matati no mu rugo turetse igihugu akaba matati ikiyaheza n'ibiganiro uwo muntu wese yanka rero kuja mu biganiro habaye matati abarimwo abari umwangushi
uko mukanya gatoyi docteur
yutagiyemo ego yutagiyemo biganiro ama havamwo ngorane
mukanya gatoyi docteur Binani mugihe moja muri ivyo biganiro ndira gatoyi docteur Binani
umuntu arimo aravuga ko mu Burundi hari amahoro umu Burundi aramarame hariho ibihumbi amajana n'amajana
docteur Binani mugihe wo biganiro docteur Minani umwanya uragiye docteur Minani rindira gatoyi docteur mukanya gatoyi amasegonda 30 mugihe bo mwogira ibiganiro hanyuma ibiganiro biheze bakagwa ikibanza mu namashiga amateka mukuru icegera cy'umukuru w'inama nshiga amateka icegera cy'umukuru ubushikiranganje ivyo bintu muzobitora
nashaka kuvuga ko jewe atabushikiranganje shaka ibyo muwo murambwira abampa jewe shaka amahoro nashaka kubwira uwo muntu akibaza ico kibazo ko hari amahoro no imana yampaye no banikwijije jewe ntaka amahoro jako wa amahoro kandi abantu benshi bashaka amahoro ibibanza bya leta ni ibibanza biharuye nibyo dukwira twese cyo turimo turaburanira
eh tubibutse inshuti mwese ko mukamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika
ibibanza bya leta niba naburanira gusa marunko banagumye mu Burundi busa guhaguruka ngo nje hanze
reka duhe ndabona kanya kagiye Dr. Binani reka duhe ijambo Lionel
gihugu
reka duhe ijambo na Lionel mwiwe neza
amahoro cyane
amahoro murafise ikibazo murafise cyumviro
fisi kibazo kimwe nagomba kuvuga kubaza uwo Jean Minani
yego
hamwe n'icyumviro
yego
nagira mbaze kuri abo batumire mwatumiye
yego
turazi turabona ku mateleviziyo turabazi nagira mbabazi kibazo ati muri uko mufasha iki gihugu muri uko mufasha iki abarundi umwe wese yibaze murabo bose natumiye ati muri uko mufasha iki abarundi Jean Minani ahejeje kuvuga hari uwo yarahejeje kuvuga mugenzi we ati twara tuvuga rumwe ati sinzi ngene yahindutse nawe niba bituma yahindutse haja umuntu adahinduka ni gipfu gusa ifo ko umuntu ahinduka igihe umuntu adahindutse rero aba ari gipfu turabe ibintu abarundi n'ukuri turi kutrabamo uno munsi nga mu Burundi ni nacyo gituma ubona yuko yavuze ngo bajye abantu sinzi abagerageje kuraba yavuze ngo bagerageje kuraba ngo bari mu myekango n'imbonera kure si ibu butegetsi buhari rwa ufite imbonera kure zingana kujya n'ukuri abo muri opposition urabona yuko badashobora no gutsinda nagenda kubwire yuko abo muri opposition ubwa mbere barahamagaye ava manifestation kuva mu kwa kane bagumye bategura leta tuvuga ati mugerageje perezida akitoza tuzajya mu ibarabara ni ukuvuga yuko baryavertishije ava demoi mugabo baragihamagaye baca mu ibarabara twarabonye igitegeko cy'abantu bagiye mu ibarabara igihugu gifite intara 18 mwarabonye abantu bagenda barangene bangana si rero abo baba bagiye muri manifestation yo kwiyamiriza kamana wa madeklarasiyo ya ONU bangana kujya ari abatumye bakavangana kujya turabona yuko vema tujye turaba ati eske umuntu afite ingufu cyangwa ngo afise turabona neza na neza yuko ibyo ijambo nari kwaravuga n'ukuri twiyumvire ava mu Kirundo ariko afashe iki abanyakirundo uno munsi kwari hanze agomba gushika na kuki abanyakirundo arazi ko yabaye mu minyaka haruguru arazi abanyagihugu mu Kirundo kubona babayeho urukuru afashe iki bwo hanze iti uko uravuga eske nibyo ukize abanyakirundo cyangwa nibyo kugetuza abanyakirundo n'ati bituma ntimutinyege ege gituma muguma mwesha pari guma muguma mudefanya n'umuntu abanyagihugu ingurane bafishe umunyagihugu wo mu ngagara uno munsi amenye cyo kimwe umuje no mu ngagara no munsi n'umuje no mu Kamenge bafishe ikibazo kimwe cyo kubura akazi bafishe ikibazo kimwe cyo kwiga kagira amarisanse tukagira amametrize ubu bajyamye muhira ubu badize ubuzendure none mwebwe mukuru wafashe iki natwe tuba muguma mudefaya muguma mujya ngo rwihonyabwogo kuko ntimuzi aho igihugu kigeze mwebwe mwaragiye Arusha murafata igisirikare betona mwajya ukibetona ubu rero lafa passe nari muje kumugira guhe ibintu bya ibyo gusenyera inteko ari mwebwe mwaki betona niho guhega ku betona icyuma ugisize ko beto amukacha ahese demo
reka abashana nenda bahe
tujye turaba by'ukuri abanyepolitiki baze barakoresha ubwenge
ubaje kibazo gihambaye cyane rwose
nibizoragaje gukoresha ton yo kuvuga bereke maturite politike babafise nta kuvuga gusa kubera bavuga amareta nayo leta ni ibintu bisanzwe niba reke izo ntuze nyabibaze barari ibyo bagomba kuraba haba basize babakurikirana bavuga ati nimurabe 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 ibi mugapfa na kuvuga ubwo gusa kwiyerekana ngo kwiyerekana kwiyerekana no kuvuga iki kwiyerekana hari imvugo ubudo diplomatique ushaka kwerekana
reka duhe Lionel reka duhe
ubwo bavugana
mefa akanya karagiye reka
demo zitandukanye reka duhe turarushe nibyo bintu bizatuma kina politique ibigezweho mapfa na kuvuga ibintu bishisha abanyagihugu
mukanya gatoyi cyane urakoze Lionel impanuro nziza eka n'ivyumviro vyiza reka duhe ijambo opposition ndashimiye na Emmanuel abenyekane na Dr. Minani mukanya gato hasigaye minuti 3 umwe wese amasegonda 30 kuri izo mpanuro zitanzwe na Lionel avuga ko abanyapolitiki basa n'abatazi ingone urwaruka cyane cyane rufise muri iki gihe ubushomeri eka n'ukutaja kwishure eka n'ivyo bintu nyene by'ukwama badahinduka bari mu vyimviro vya kera akanya gato cyane rwose dutangura kuri we Ponsien ndashimiye ndaharura amasegonda 30 nta ntijabundi duga ku ijambo
murakoze cyane Lionel atanze impanuro nyinshi kandi nziza cyane ati none Dr. Yohani Minani uri kufasha iki abarundi uri kufasha iki abanyakirundo n'ukuri abanyepolitike bacu ndetse na jendimwo turakwiye kuraba ingene twoshira imbere ineza abanyagihugu tukarondera ineza y'abarundi niturabe gusa ineza y'imigambo yacu cyangwa ineza ya twebwe twenyine n'ukuri ubiravye ingene abanyepolitike baba ari ngaha cyangwa bari hanze ingene bariko barafata ikibazo cyo kiri ngaha mu gihugu cyacu urabona ko umengo ntibariko bararaba n'ukuri gutora umuti
umuti amahoro ubukene buhanze abarundi ivyo bose ni ibintu bihambaye cyane rwose reka duhere ijambo Emmanuel bamenyekane amasegonda 30 Emmanuel kuri icyo kibazo n'impanuro za Lionel duga ku ijambo Emmanuel
murakoze kuri iyo jambo mu mayi
amasegonda 30
cy'inzira cya Lionel ama nashaka kubwira Dr. Zaminani ko ariwe yahindutse ko kare twari hamwe wewe sinzi yagiye kubona wicaranye n'abantu bamwe bari pero komandable muri politiki y'u Burundi irababaje ku muntu afite kariyeri ya Dr.
Egome Dr. Minani namwe ijambo rigwanyo umunota wa nyuma Dr. Jean Minani mu kanya gato amasegonda 25 ku vyimviro vya Lionel duga ku ijambo Dr. Minani
nta kundi niko bimeze nashaka gushimira ubwa mbere na Lionel mu byimviro bya nyuma leta nireke kugira imyigaragambyo nta kamaro nibareke abo bantu baze ubwa kabiri
kuvuga ngo ati warahindutse sinahindutse na gatawe abanyacironda bafashe iki
docteur Jean Minani ndagushimiye cyane gose nibaza kuri cyo kiganiro cyo kibandanya murakoze cyane gose turashimiye umushyanahe Poncien ndashimiye turashimiye na Emmanuel Amenyekane murakoze mwese bashinga ntahe mwitavye ikiganiro ndabona ko akanya kabaye gatoyi cyane gose ndashimiye ingenieur adufashe mu hinga bw'ivyuma na Innocent Kibenyi turashimiye kandi n'abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika badutekamo mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.